Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mu basuza kandi mba ikaze mu kiganiro iwanyu monaka.
Tufite ikibazo cy'amazi. Abantu ni benshi, ntituronka amazi meza, amazi atuzaneho muri Monisco, n'amazi ya Rusizi. Amazi yo kunywa dufise. Amazi ya Rusizi ni mabi cyane. None hari amakadodi yari menshi, bamisoma nyinshi, abana, abapapa, abamama, bose, tukagira ibibazo byaho tubakwiza.
Uwo ni muganga Mathilde Bizimana wemeza ko impunzi z'Abarundi ziri i Kamanyola muri teritwari ya Walungu zikomeje guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amazi. Iyi nkuru n'izindi zirimo imvura yangije ibintu mu ntara ya Bujumbura kimwe n'imyigaragambyo mu gihugu cya Uganda turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Abigeme b'abanyeshuri barenga ijana b'abanyanigeriya baheruka kurekurwa n'abarwanyi b'umuhari wa Boko Haramu wari wabanyuruje ubakuye ku ishuri rya Chiboko mu mwaka wa 2014 barasubijwe mu buzima bw'ishure. Abo bigeme bamaze indwi biga muri kaminuza y'Abanyamerika iri mu gisagara ca Yola muri ico gihugu ca Nigeria nyene. Inyuma y'amezi atari make bari bamaze baruhutse kandi bavurwa ku buryo bwa leta ya Nigeria inyuma yaho barekuriwe na Boko Haram. Kuva abo bigeme banyuruzwa amakungu yarababaye gushikaho atanguzwa umuhari wiswe Bring Back Our Girls, ni mu Cyongereza bisigura ngo tugarukanira bigeme bacu. Umuhari waronse abanywanyi no muri leta z'umwe za Amerika barimo na Michelle Obama, umukenyezi wa Perezida Obama yahoze arongoye Amerika. Mwamenya ko abandi bigeme barenga ijana gushika ubu batararikurwa, bakwije imyaka itatu n'igice bakiri mu minywe ya Boko Haram. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bya Afrika ko agiye kuzorungika Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU nk'intumwa yiwe muri Sudani y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Trump yavuze ati, turakurikiranira hafi kandi turababazwa n'ubwicanyi bubera muri Sudani y'Epfo na Kongo. Ibyo yabishikirije kuri wa gatatu ariko asangira n'abakuru b'ibihugu bya Afrika i New York ahasanzwe hari kuhabera inama y'abakuru b'ibihugu byo kwisigira 72 itunganywa na ONU buri mwaka. Trump yavuze ko ambasaderi Haley azoganira ku bitera intambara muri ibyo bihugu umuti wayo hamwe n'icokorwa kugira bazikingire. Sudani y'Epfo imaze imyaka ine mu ntambara hagati y'abene gihugu, intambara yatumye miliyoni zine z'abanyagihugu ziteshwa izabo, mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho hama habaye gutana mu mitwe kandi hari amakenga yaho igihugu kiriko kiraja mu gihe atawuzi ko nimba amatora y'umukuru w'igihugu azotunganywa. Trump yavuze kandi ko bitandatu mu bihugu byo ku isi bifise umurindi munini mu iterambere biri ku mugabane wa Afrika. Kuri Trump nyene, Trump yatangaje kuri wa gatatu ko agiye kwiga nimba Amerika igiye kuvavanura n'amasezerano yasinywe hagati ya makungu na Iran mu mwaka wa 2015 akibuza gukora ibigwanisho ruho nyanganda. Ku munsi wa kabiri Trump yashikirije muri ONU ko ayo masezerano yabaye amasezerano mabi cyane Amerika itari bwigere yemeza. Ayo masezerano yemejwe ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yabwiye abakuru b'ibihugu bari mu nama mpuzamakungu ya ONU ko igihugu ciwe kitazohirahira kiyavamo.
Arakoze mugenzi wacu Alois Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yarayangije ibintu byinshi ku mutumba wa Maramvya uri muri komine ya Mutimbuzi aho ni mu ntara ya Bujumbura. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu basenyewe.
Imbeho yarayira dutuna ntihora twaraye duhagaze. Ukunyene wumva umuyaga uri kurarengana kunyene. Ni ku muyaga wararengana mu bana. Twabuze amahoro, twabuze icyo dufata n'icyo tureka. Urabona ukungene amabati yabaye umengana umuntu yatewe umupanga arayatemagura. Imbaho urabona ukungene zavunaguritse. Nta bati na rimwe rizovamo ibegiyiza.
Kuko byose uruhamuka gose ko ajya amabati yacyagurukira hariya mu ibarabara. Byose urane nabishizemo byose, cyabirundukira mu byose. Impapuro z'amavuko zose zarononekaye. Ikurubambazi gwaraguye carubigwako.
Ariko jya mu mirima ariko rana nta kuntu kujya mu mirima kandi inzu dusize zirangaye ibintu biri hanze. Ninzara turayirwa ko twari kujya guca itasha ngo turondere ico turya. Ariko ntako turi buyije.
Kuri telefoni kandi turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse wasuye ako gace kahuye n'ibibazo by'imvura. Diane Ndonse, ayo mazu yabomotse mutuhe turere?
Ego edi, ayo mazu ashika ijana 22 yabomotse muri zone Maramvya kuva ku ibarabara rya 13 gushika ku rya 15 hamwe no mu kigwati cy'amahoro nyene kiri kuri iryo barabara rya 15 ayandi atanu nayo muri zone Rubirizi aho mbere hari nabo amazu atabomotse ariko habomoka ubuzu bwa sugumwe bugera kuri 4.
Usibye amazu hari ibindi bishobora kuba byarononekaye biturutse kuri imvura nyinshi n'umuyaga?
Ego, hari nk'ibikoresho byo mu mazu abantu basanzwe bakoresha, hari n'amakaye hamwe n'amayuniforme y'abanyeshuri byononekaye nyene kubera amazu yagurutse imvura igaca yinjira mu nzu. Hariho kandi n'amafuru y'amatafari yari karaturirwa muri zone Maramvya, amafuru ashika kuri 6 akaba yaramenaguritse. Hari n'ibiti byaguye mu ibarabara ku ibarabara rya 15 mbere hariho ni koperative y'abarimyi b'umuceri ubugirigiri bugira babiri ingaho muri zone Maramvya nyene. Ikoperative yari ibitse itoni zishika 6 z'umuceri, amatoni ashika 2 n'igice yoyo akaba ataco ngo bazokuramo na buhoro buhoro, kandi ariho baziga kugwatiriza kugira ngo baronke amafaranga yo gusubira gushira mu burimyi kuko ari n'igihe kirimye cyo kuri mu muceri.
Diane Ndonse, nkuko wabivuze hari amazu menshi yangiritse, ibyo ari byo byose aya mazu yaratuwemo n'abantu ndetse n'imiryango, abo bantu kuri ubu ngubu bari hehe, baraye hehe?
Egome bamwe bavuga ko baraye bifumbereje nyene, baraye muri ayo mazu atacu bafise bifuka uruhereza ari gose kuri bo. Hari n'abavuga ko baraye mu mihana mu babanye abamaze atagurutse basabye indaro. Hari n'abandi bavuga bati ntituzi aho tuja kurara uno munsi, batazi neza aho baza gukika umusaya.
Ese hari icyo leta yari yakora kugira ngo ifashe abo bantu bahuye n'ibyo bibazo?
Ego, musitaneri wa komine Mutimbuzi yavuze yuko bariko baragerageza kurondera abagira neza amashyira matandukanye ashobora kubagarukira ko kugira ngo abarose amahema bashobore kuraba aho bashobora kugira ngo abanyagihugu baronke aho bakika umusaya uno munsi.
Hanyuma se iki kibazo cy'imvura nyinshi ni ikibazo cyabaye muri ako gace ka komine Mutimbuzi gusa cyangwa se ni hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi?
Ego, ni imvura yaguye henshi mu gihugu, ariko nubwo ahandi nta makuru twarose yuko hari icyo baronone, ariko muri rusange yaguye ahatari hake.
Diane Ndonse, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, komeza udukurikiranire iyo nkuru, turaza kuyigarukaho mu kanya gakurikira. Urakoze cyane.
Ego.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Mukungu ya komine Nyanza Lake intara ya Makamba baravuga ko bacurwa bufune na buhoro mu kwakwa indangamuntu zabo ntibasubizwe ntizibasubizwe n'abashinzwe ubutegetsi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Alive Radukunda adufitiye inkuru ikurikira.
Abo banyagihugu bakwa uburangamuntu bwabo nabo ku mutumba wa Mukungu. Abo nabo babwira Ijwi ry'Amerika ko abarongo iyo zone banana mu kuba busubiza kandi baba babonye ko arabaho. Abo banyagihugu bakongera ko niyo bashatse kubusaba bishikiye ku biro vya zone bishika bagafungwa ataco bazira. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye.
Dusanzwe kuba turi ngaha twiyandikishwa kwa nyumba 10. Abakuri imitumba baratuzi. Abanyagacimbiri baratuzi. Ariko icyadutangaje ngo nimuzane indangamuntu tubandike. Kubera ari itegeko ntituvyaze. Iyo batwandika uko nyene bakaduha amategeko uko amategeko agenda akora. Icyatubabaje rero indangamuntu zaciye zigumywa zirapfungwa. Surusaku ririko ruvugwa. Mugabo rero kugeza ubunye turamenya nkabo baraye mu gasho ico babari bazira.
Hariho ibintu bimwe bimwe byagiye birababaza abantu.
Yezu nabwiye ko karanga muntu ariyo gakiriki wanje. Ntaragiye ugatora bambwira ati ngiye kumutuma mbwira ati je karanga muntu. Kari mubiro kwa chef dezo karanga muntu zigaye kwizo cyagenze ko turi abarundi iyabo munyamahanga na byashya bigenda gute
isubiye. Abo banyagihugu kandi bavuga ko binashika bagasabwa uburyo bw'amafaranga kugira basubizwe uburangamuntu bwabo. Stefania afatira ku byashikiye umwana wiwe.
Yego zo umwana wanze baramufase ngo bagire nte ngo bazane indangamuntu. Kwa mwana wanze rero yatsiyazana nabandi basabara mwanki indangamuntu. Bavuze ati jewe ubwo munyatsi indangamuntu nduwino. Bavuze ngo utazanya amafaranga ngo 2000 ngo iyo indangamuntu ngo ntuyiguha ngo kandi n'ugupfungwa ngo urapfungwa. Wa mwana rero sinzi ukuntu aponyotse araza kutubwira ati twezewe indangamuntu bayifase kubera ngo tanze 2000. Rero wa mwana tuvuze ati iyo ndangamuntu rero nugume nga turaza kuyaka bukebuke urabe ko boyigusubiza. Wa mwana yaragiye arasikira kwa sefu aravuga ati jewe ni mumpe kwa sefu de zone ni mumpe iyo ndangamuntu jewe nduwino. Bavuze ngo utatanze amahera ngo ivyo 2000 mbere ngo ni 5000 ngo utanga 5 ngo kwa abandi barayatanze ngo wewe ngo ntiwayatanze. Wa mwana ya ndangamuntu nubu yarahebye yarahebeyeyo twarahebye.
Abo banyagihugu bitakambira ko uburangamuntu bwabo mu gihe babwerekanye bo busubizwa vuba bwango. Ku bwabo ukuba bataburonswa biriko bituma batanashobora no gukora imirimo mito mito yo kwisumamo kumva zuko aho bagiye hose bafashwe atabwo bafise batorohegwa. Naco nayo igize Celestin agatera kamavuga ati
byo hinduka imiryangombwa mu mutekano bakabizana barahohotewe babacakiriyeho kandi bagasanzwe bari ngaha ntibacyo babatwara hariya nakamufunga icyo onye kandi batayo bateguje gira kabi naco cyo kuvuga ngo ntibabahote barahohotewe cyane. None iyo ngingo yarafuswe cyane ntayafuswe. Umurundi wese afise uburenganzira zira kuba mu Burundi mu mwidegembyo ahashatse. Rero sinzi yuko iyo ngingo yo yarafuswe nuko yo bitafuswe yakantu babarenganije.
Mu ntwaro muri komine Nyanzarake bavuga ko ico kibazo kitari bwabashikire ariko bagiye kuraba ibiriko biraba ko vyorohereza abanyagihugu. Jean-Claude Nduwimana ni mustanteri wa komine Nyanzarake.
Ivyo ntavyo twari bwumve ariko twibaza yuko ariko kumva z'umutekano ari ingingo usanga mu karere akacanke kariya abakarongo ibafata ingingo kugira ngo bakurikiranire hafi ruja n'uruza. Urabona ikomine yacu igenderwa n'abantu bava mu komine yose y'Uburundi kugira ngo rero tubandanye tubungabunga umutekano. Ico rero kubera tutari bwacu umve kumbura umuntu azobandanya bitohoza.
Abanyagihugu rero borema rero yuko ico kibazo mbwiye kuba tukubaronse inyishu itomoye.
Yego borema nibaza ko tangorane. Twaragize amanama aduhuza n'imigwi yose vyiga.
Ikindi abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro nuko wifuza kuronswa ikarata karanga muntu shasha atomara igihe kinini atayo araronswa. Ivyo bakabivuga uko mu gihe bemeza ko bishika bakamara amezi 3 arenga bagasavye ariko batagafise. Mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alem Yves Irankunda Ijwi ry'Amerika.
Reka tunyarukire gato mu gihugu cya Uganda aho igipolisi kuri uyu munsi cyahanganye n'abigaragambya badashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo hakurweho by'umwihariko ingingo igendanye n'imyaka ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kuba afite. Iyi ikaba ari nayo ngingo yazitira Perezida Yoweri Museveni mugihe yaba yifuje kongera kwimamariza kuyobora igihugu cya Uganda manda ikurikira. Kuri telefoni kuva i Kampala turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi, wiriwe neza.
Niriwe Edward, nakumva neza.
Aho ngaho i Kampala byifashe bite?
Uyu kuri hano Kampala ni uruvange, kuko hamwe usanga ari amakoro batazi ibiriho, ariko mu mujyi imbere mu mujyi hagati ibintu birakomeye cyane, ku buryo hari abapolisi benshi cyane n'abasirikare aribo bazenguruka ibice byinshi mu mujyi bakagenzura cyane cyane hafi n'ibiro by'amashyaka atandukanye atavuga rumwe n'ubutegetsi, imihanda igana ku nzego ishinga amategeko, ahantu hakunze kubera imyigaragambyo ku bigo by'amashuri nko kuri University ya Makerere ari hatangiye imyigaragambyo mu gitondo, ariko polisi ikayikoma imbere. Mu by'ukuri mu mujyi wa Kampala ubu ngubu ubona ko ahanini ari abasirikare n'abapolisi n'ibikoresho byabo bikomeye biteguye guhangana n'uwo wese ushaka kwiyamamaza.
Mu minsi yashize hakunze kugaragara gukoresha ingufu cyane mu kugerageza kuburizamo imyigaragambyo y'abadashyigikiye leta. Izo ngufu n'uyu munsi zakoreshejwe?
Niko byabaye, kuko ahubwo aho tuvugira benshi bamaze gutabwa muri yombi abatavuga rimwe n'ubutegetsi, kuko mu gitondo kare kare polisi yagizindikira amago yabo bakabafata bagisohoka batangira kwigaragambya. Hamwe cyane cyane kuri kaminuza Makerere hafi ahitwa ku isoko rya Kiseka, hamwe no hafi yo gushinga amategeko naho hakoreshejwe ingufu nyinshi cyane ku buryo abantu bakubiswe abandi basukwa minuki iryana mu maso. Ariko ikigaragara kandi ni uko tubona ko nk'uko umukuru wa polisi rero yatangaje ngo impande zombi hari zishyigikira ubundi itegeko abandi zishyigikira ko badakwiye kubikora, ikigaragara ni uko ahubwo abashyigikira ko itegeko ryahindurwa abona abashyigikira ishyaka rikuru itegeko bo bakoze imyigaragambyo ari ntaho bakoma imbere, ariko abatarishyigikiye bagerageje kubikora polisi ihita ikoresha ingufu zishoboka zose kubihagarika.
Hanyuma se iri tegeko hari ryari ryemezwa n'inama nshingamateka cyangwa se icyo twita parloma hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ryari ryemezwa, ahubwo ubu tuvuga hashize iminota cumi yonyine amasaha aciyeho twategereza ko ingingo ya mbere gusomwa kwa mbere kugiye kuba mu nteko ishinga amategeko, abashinga amategeko abishaka ari ku butegetsi niho bagombaga kubisoma ubwa mbere uno munsi, niyo mpamvu abantu bose bari bavuze ko bagiye kubyamagana. Ubwo rero kugera n'ubu hashize iminota nka cumi n'itanu ntibararisoma, ntituramenya ikigiye gukurikira, kuko hari akajagari kenshi, haraniyo hari umwuka mubi sinzi kubera ibintu bibaye mu mujyi no hirya no hino turimo kumva mu gihugu ntibashobora kubihagarika, ariko ibyo tuzi ni uko byari biteganyijwe ko uno munsi ariho bagiye kubisoma ubwa mbere, hanyuma imigambi yo kubitegura igakurikira.
Hanyuma se wowe ukurikije ibyo wabonye, yaba abashyigikiye iryo tegeko cyangwa se abatarishyigikiye, umubare munini wagaragaye he?
Umubare munini ni w'abatarishyigikiye, kuko na nibo bari bagiye mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse atari na hano Kampala honyine no mu ntara za kure cyane, hari hatangiye imyigaragambyo mu gitondo, ariko ahantu hose polisi n'igisirikare bari biteguye kugira ngo bahagarike buri umwe wese ugerageza. Hano mu mujyi wa Kampala niho haje abantu bake bambaye imyenda y'umuhondo igaragaza ibara ry'ishyaka riri ku butegetsi, ariko bo baza hafi n'inzego zishinzwe amategeko, tubona abapolisi ndetse baramukanye n'abapolisi nta kibazo, ariko umubare munini cyane ni w'abantu bahakanye ko itegeko ryahinduwe.
Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Kampala, turagushimiye cyane. Nkuko mumaze kubimenyera, buri wa kane dutanga umuco ku nkuru ziba zivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngurukanabumenyi. Nkuko ako kaziki mumaze kukamenyera, ni wa mwanya tubagezaho ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi turongera kugaruka ku kibazo cy'ibura ry'ibinyobwa bya Burarudi bimaze amezi abiri ari umuzi w'ibuye mu gihugu cy'u Burundi. Imvo n'imvano y'icyo kibazo iracyari ubufindo kuri benshi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse niwe waducukumburiye iyo nkuru.
Mu binyobwa bya Brarudi hatangwe gukena Amstel ndende cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura aho bamwe bibaza ko iryo shira hamwe cyo bajyashaka gusohora ngufi izo bita beshu ariko mu nyuma ubukene bw'ibindi binyobwa bwahavuye bwibonekeza abadandaza banini banini bafise amadepo bo mu ntara zo mu gihugu bavuga ko batakirangura izo bifuza bavuga ko nk'ibiyeri Brarudi itakibarenza amakazi ya 30 Amstel ndende bakaronka ikazi ya 10 gusa umwe mubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko ivyo biruko mu gihe wewe yarasanzwe arangura ikazi ya 200 z'ibiyeri Amstel ndende nazo 120 ho mu ntara aho abanyagihugu benshi bihereza ibiyeri babona ko ari amagogwa kuri bo uyu numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo ahijwe rya Amerika ryamusanze mu bunywero ariko yihereza inzoga y'ugwagwa kukubura ibiyeri
ibiyeri byabuze cyane murabe mwebwe nyene intererano muduha muri leta igiyeri gisigari magendo ubu ntana kimwe gisigaye kiha kubera ubukene bw'iki bw'izi inzoga birukanye ega turagowa duhiriyeri natwe tuze turafungura
eka nabo mu gisagara cha Bujumbura bavuga nkuko ariko kandi usivye ko ivyo binyobwa vyabavuna inyota bavuga ko bahungukira mu vy'ubutunzi
bahora bacumugana ati ngo ikintu kigoye cyane ngo nijisho ry'ingwe ubu nijisho ry'ingwe ubu nta muntu akakira nk'ikiyeri ari naho ushobora kugenda ibirere n'ibindi utarakibona ahantu kiri naho bari umutuvura umuntu uwo muntu ngira ngo yo gupfana mbere n'urifise mu nzu acarikira uko ashaka icupa ryashobora kugurwa ubunye guhera ku 170 gushika no ku noti ya 2 iramaze gushikako kare cyaho ari 1500 1400 ariko ubunye nta muntu akibivuga iby'ikiyeri n'ukuri mbega za musteri zozo ahubwo hasigaye haboneka twatundi ngo twitwa ngo tubaju niko babatwita abagabo bakuze bahora bakira kayeri abandi bakakira musteri oya ibyo ni gitangaza ahubwo urakwiye insiguro yabyo tukamenya ingorane zoba ziri mu nzira kuko data wanjye niyo nyota yahera ariko hari ikintu kindi turanavyumva no kuvyumva yuko Brarudi fisi akamaro mu gihugu ziriko ziyagurwa n'amafaranga yavanwe yashikira no mu banyagihugu ntiwumve none ubu rero twumaranirwe
ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi muri kino gihe ari byo ahanini ibiyeri Amstel y'abandende canke ngufi Heineken eka nka zose uretse Royal nubwo ritanguye kuvugwa ubu amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko imvo n'imvano y'ikibazo catanguye mu mwaka w'2015 igihe hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo c'umukuru w'igihugu aho ishirahamwe Brarudi ryasanga rihingura ariko ntirironke abaguzi kuburyo ivyadandajwe vyari munsi y'ivyadandajwe imwaka w'imbere yaho wo mu 2014 uko ibintu byabandanije imyerekano imaze gusa n'icureha mu ntango zo mu 2016 Brarudi yari hayihangiro yo gusubira kuduza umwimbo wayo ikawushikana ku rugero wariko mu bihe by'imbere y'imyerekano ariko naha ntiyorohewe kuko ibintu nka byose ikoresha ari byo amacupa udufundikizo imyambiro imwimwe kugeza no kudupapuro two ku macupa twandikwa ko imyidondoro w'ikinyobwa birangurirwa hakurya y'amazi hama bikaba bitagikunda ko ibirangura kukubura amafaranga y'agaciro kandi byose ariyo bigugwamwo nuko amafaranga y'agaciro amaze gukena Brarudi yacifata ingingo yo gusaba ideni ku cicaro cy'iryo shirahamwe kiri mu gihugu cy'Uburande ideni rigera ku mafaranga y'amadolari y'Abanyamerika miliyoni 20 bagira ko bemera ko bazonabungukira ariko usivye kuyungukira ni deni ntigishuwe kumvo y'iryo kena y'amafaranga y'agaciro amakuru y'ijwi rya Amerika rifise yo kwizera nuko Brarudi yavuye yigira umugambi wo kugabanya amafaranga yarisanzwe ikoresha mu kubungabunga ibikoresho nuko icupa ryahora rikora nka 4 imbere yuko rikugwa ku isoko rigasigara rikora nk'incuro 8 imbere yuko risubirizwa amakarato ajamwo amacupa y'ibinyobwa ntibabaye bakiyahindura icyo kumenya rero nuko Brarudi ivy'amadeni bimaze kuyangara ku cicaro cyaryo amirukiro yandi yabaye leta aho ibanki nkuru y'igihugu BRB yabahaye imiliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika ariko nubundi ibintu ntivyoroshe kuko Brarudi ikenera gukoresha imiliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika buri kwezi ibyo byatumye batandukira abo basanzwe bashorera ibyo bakoresha nyamukuru mu guhingura ibinyobwa. Abo nabo babagurana imifuniko n'imyambiro, ariko n'abanyene baraheba bayikura kwa maboko, ari naho rero ibintu byaja byayangara ibinyobwa bikabura. Hagataha hari hategekanijwe ikiganiro kubamenyesha makuru itarike zine z'uku kwezi, ariko Brarudi ntiyabaye ikigitanga, ahubwo icigirisha inama abakozi bayo bamwe bamwe ibabwira ko ishira hamwe rigeza hatemba, ariko babizeza ko atangaruka kuri bo. Mugihe rero hari makuru avuga ko hari abakozi ba Brarudi bagabanijwe, sivyo namba, ariko muri iyo nama barabwiwe ko hamwe byobandanya kuba bibi nkuko biri bazogabanywa bahereye kubafise amakontra mato mato, hama batandukire abafisi y'umwaka, hama haze ab'imyaka ibiri gutyo gutyo. Nayo ku kibazo cha Amster Ngufi Beshu, abantu bavuga ko ari iboneka kuruta ndende kubera ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, navyo ne isoko ryacu rirabibeshuza ko atari byo. Ziboneka kuko bariko barakurikiza umugambi icicaro cishira hamwe ufise wo gutera intege ikoreshwa ry'amacupa mato mato. Eka no ku kibazo cha Henkene bivugwa ko cavanywe mu byo Brarudi ihingura, navyo ne sivyo, kuko ico kinyobwa isanzwe kirangurira hanze y'igihugu muri Afrika y'Epfo. Ico bikoze hagaruka ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, kuko ariyo kirangurwamwo kandi kidandazwa mu mafaranga y'amarundi. Aha rero umuntu aribaza ryari ikibazo kizokemuka, ntawo bimenya, biracari ubufindo, kuko isuzumwa ry'abakozi ryo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryabaye iridasanzwe mu gutanga amanota make. Ababikurikiranira hafi bemeza ko ari uburyo bwo kwikingira kugira ngo igihe habaye igabanywa ry'abakozi haboneke urufatiro. Nk'uko bisanzwe rero turabasomera ibyanditswe bamwe n'abandi ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye n'irikena ry'ibinyobwa bya Brarudi. Duhere kuri uyu avuga ati: "Emwe, nta uhisha umwotsi inzira ikirashe." Uwundi nawe avuga ati: "Ayo mafaranga y'agaciro akenya kiriko, none ko abazungu badukuye kwa maboko." Hari n'uyu yanditse asa n'umwishura ati: "None ugira byose byava muri bo, rindira gato ikibazo kirakemuka batarimwo." Uyu nawe ati: "Erega burya si iki gisata gusa gifise ingorane, rindira n'ibindi biri mu kuyangara." Tugarukirize kuri uyu avuga ati: "Byose ni ukubihereza Imana." I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu Diane Ndonse watugezagaho umuco ku nkuru ziba zivugwa ku mbuga nkoranyambaga.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Andi makuru tutashoboye kubagezaho twari twabateguriye nuko ku munsi wejo intumwa z'abasirikare b'inama mpuzamahanga ibihugu by'ibiyaga bigari zakoreye uruzinduko rw'umunsi umwe mu Kamanyola muri teritwari ya Warungu, ahari impunzi z'abarundi zarokotse ubwikanyi zakorewe kuwa gatanu ushize, aho izi ntumwa zari zije kureba impamvu yateye ubwikanyi bwahitanye impunzi z'abarundi zigera hafi kuri 37. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Nshuti mwari muduteza amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara cyo kuri uyu munsi. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya iki kiganiro muri studio ya 18. Mwari kumwe nanjye Edirwema, uyu munsi wasimbuye umwanya muto ya Diane Ninahazwe uza kongera kubagezaho iki kiganiro ku munsi wejo. Mugire umunsi mwiza.